kanje, be kanje.
Maha be kanje, la zai samre kate soha.
Deya ta om be kanje, be kanje.
Maha be kanje, la zai samre kate soha.
Deya ta om be kanje, be kanje. Maha be kanje, la zai samre kate soha. 삶을 갓대소
Yeah.
summer got me so hot. They are the home, Bekanje.
Maha Bekanje, life's a summer got me so hot.
They are the home, Bekanje. Summer got me so hot.